Charles Makoto.
Serafina Hakizimana yuka katuma majwa wa shikira iwanyu ndabana mkija nchuti na mwe wakunzi muteza matuigano vya radio isanganiro kaze makuru yacu avuga kuno murangono yaka wagizo ningi ngonkuru nkuru zikurikira igisata cha sentare nkuru ya bubanza kijaje kuraba ko bagenzi bacu bakorera ikinyamakuru iwacu ifungwa ryawo gisunzwa amategeko gihejeje kwemeza ko bagenzi bacu bane bakorera ico kinyamakuru iwacu n'umudereva wabo babandanya bafunzwe bakaba bari bahagaritswe kugenekezo rya 2022 mu ntara ya bubanza muri komine Musigati igenekezo rya 31 gitugutu n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kuziganya bamwe mu badandaza bato bato bavuga ko ivyo kuziganya bitaborohera wahoze ari ntumwa idasanzwe mu nyamabanga mukuru wao ni mu Burundi Michel Kafando yaraye atanze imihoho mu mabanga yiwe uhagarikiye Burundi mwishiramwe mpuzamakungu ni akavuga ko yarangije ikiringo idoni idoni mukanya sangwe ikaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Ndasubiye kuwaramutsa no makuru tuyahere mu gisata cyo kumenyesha makuru gisata cha sentare y'igihugu ya bubanza kijeje kuraba ko ifungwa rya bagenzi bacu bakoreye ikinyamakuru iwacu gisunza amategeko gejeje kwemeza ko bagenzi bacu babandanya bafungwa. Abo bamenyesha makuru aribo Christine Kamikazi, Agnes Nduhira Ubusa, Terence Mpozenzi na Egide Harerimana kumwe n'umudereva wabo Adolphe Masabarakiza bahagaritswe ku igenekezo rya 2022 kuno kwezi igihe bari bagiye gutohoza makuru ku mutekano muke wavugwa muri komine Musigati. Amashirahamwe Reporters Sans Frontières na Human Rights Watch ari yamiriza iryo fungwa agasaba ko abo bamenyesha makuru barekugwa. Mu gisata cy'umutekano hari umukenyezi yarayishwe arashwe nk'igihe cy'isahimwe y'ijoro kuri uyu wa gatatu muri quartier Musama ya kabiri ya zone Kanyosha komine Muha mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura. Umwana umwe yarakomeretse nk'uko bishikirizwa n'ababanyi basaba ko hoba amatohoza. Urongoye zone Kanyosha Jean Pierre niyo nkuru akavuga ko amatohoza yatanguye. Ni nkuru ya mugenzi wacu Moise Misago.
Hatanguye haza umuntu umwe nta no kudodora yashitse ashikarasa
amarira n'amaganya nizo byarangwa ku maso y'ababanyi banyakwigendera mu gitondo cyo kuri wa kane igihe twashika ku rugo rw'uwo mukenyezi yarayagandaguwe hambavu y'uwo yishwe. Umwana umwe yarakomeretse ku kuboko nk'uko bivugwa n'ababanyi.
Yabo mama yari karoza umwana kandi nari nishaye impande yiwe ashashika arasa hanyuma naho acaragenda. Oya umwana ntaco yabaye gusa umwana yari impande yacu yarakomeretse urusoro rwaramwinjiyemo mu kuboko ari kwa muganga.
Hari masasamo umva urusoro ruravuze ntitwamenye ibyo ari byo. Hama haheze akanya gatoyi twumva hazindi zishika zibiri tuje kuraba twumva abantu bakoma induru ku muwanga induru nga tuje kuraba caduhura n'abapolisi muke nyuma yaho twageye twumva ngo umumama baramwishe.
Aba banyi bemeza ko uwo muhisi yarasanzwe abanye neza n'abandi mu kibano.
Yari umumama meza neza nta kintu na kimwe ntiyari bwigera ashobana n'umuntu n'umwe.
Hariho n'abantu babana batamuzi kuko nta marigara yajamwe ntiyasoka hanze. Ni mama w'umunyamahoro ameze neza cyane nta muntu n'umwe amuzi nabi n'umuntu wese atangara. Twese turiko turaya nta kintu na kimwe twafana mugabo tubabaje n'amahoro yiwe yarapfise mu mutima nta muntu yavuga nabi nta muntu batukana nta n'ikintu na kimwe n'ukuri.
Twatwanye imyaka myinshi mugabo nta kibi twumuziko yari umuntu w'amahoro twayaga neza natwe ibiko biradutangaza ofete.
Abo babanyi bagashyikiriza ko batazi imvo z'urupfu rwiwe bagasaba amatohoza kugira abakoze ubwo bisha bafatwe hanyuma bahanwe. Bemeza ko atabijanye na politike yajamwo.
Icyo nayo nzi n'uko yari umukiriso gusa by'imigambo nabyo nabibwa mubonemo. Tubasabaye ko bakora akazi nk'uko bamwe babikoze hanyuma ukuri kukaje habona uwagezwa n'icyaha agahanwa bisunze amategeko.
Ibyo nta muntu n'umwe aratahura ikintu nk'icyo ahubwo twese nibyo tukiriko turabazanya turira tuvuga ati mbe mama gift ukuntu tumunzi aziziki ntacyo twumva n'ubu nico tutarasobanukirwa vraiment. Nta bintu bya politika ajamwe n'uko urije ndamunzi nta bintu ajamwe nta mugambwe n'umwe arimo nta n'ibintu n'ivyo ajamwe tohoza bakamenya nyene abakoze ibyo iryo barama akahanwa.
Urongoye zone Kanyosha Jean Pierre Niyonkuru avuga ko barindiriye amatohoza ariko akogwa n'inyamira mabi iri kikurikirana iyo dossier. Uwo mukenyezi akaba asize abana batatu b'abahungu.
Moize Misago tugukengurukiye tugarutse ku nkuru y'abagenzi bacu babamenyesha makuru w'ikinyamakuru iwacu bafunzwe umwe muri bo si Anyesi Nduhira ubusa nkuko nari nabivuze ni Anyesi Ndirubusa tubandaniza no makuru yacu mu gisata cyo kwiyunguruza ibikorwa byo gusubiramwo ibarabara kuri nimero zitatu ngo byararangiye kuva ku mupaka w'u Burundi na Tanzania gushika Inyanza Lake byashikirijwe kuri no wa kane n'umunyabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'ibikorwa bya leta mu gihe yari kashikiriza icegeranyo cy'ibyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu mezi atatarangi na igice kiva mu rumonge gushika mu gitaza Egide nije imbere amenyesha ko ubwo uburyo bwabonetse ngo muri kino gihe ivyigwa byo kurisanura byaratanguye tumukurikire
ibabara N3 difise ibice bine igice ca mbere tuva ku mupaka wa Tanzania tugashika Inyanza Lake ico cyarakozwe cyarahetse igice ca kabiri kiva Inyanza Lake kigashika mu Rumonge nico navuze yuko twabonye uburyo twahawe n'abarabu ubu bakaba dusabye yuko dusubiramo ivyigwa kugira dukoreshe ivyigwa byiza hama ivyigwa bimaze gusubirwamo cha dutanga isoko kugira ngo bahiganirwe babone gutora isoko tugeze ku ntambwe yo gusubiramo ivyigwa cyo bita actualisation des études igice ca Inyanza Lake gushika mu gitaza igice ca gatatu nico navuze muri cyegeranyo yuko twaronse uburyo buhawe na BAD yuko ivyigwa twamaze kubisubiramo ko twarongise igitabo kizotuma bahiganirwa isoko kuri BAD kugira ngo idice kuvuze ko mbere ko duhurusha yuko tugishyira ku gitangaza abantu baze guhigana hanyuma igice gisigaye ni igice cya gitaza Bujumbura ivyigwa birahari ubu turiko tawondera abagwiza tunga canke abandi badufasha bozana uburyo bwa tugikore ko cyo cyagendeka ababaye gose niyo twisunze hari igice cya Inyanza Lake Rumonge na Rumonge gitaza nta byo byose mu minsi mike abaduhaye uburyo baduhaye uruhushya cyo gutangira ibikorwa nk'izina
ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'imigendanire uwahora ari intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI mu Burundi Michel Kafando yaratanze imihoho ku muhingamo kuri uyu wa gatatu imbere y'inama ijeje umutekano ya ONI Michel Kafando yabanje gushikiriza icegeranyo cy'uko ibintu byifashe mu Burundi ahabona ku mutekano wagarutse ariko kubwiwe ngo ababazwa nuko atabiganiro bihagarikiwe n'akarere ka Afrika y'ubuseruko vyigeze biba use ukira uburundi mwishiramwe mpuzamakungu ONI Albert Shingiro abona ko Michel Kafando yahejeje neza ikiringo ciwe Obenyo Nkuru
mu ijambo giwe imbere y'inama ijejwe umutekano ya ONU userukira uburundi mwishiramwe mpuzamakungu ONU avuga ko Michel Kafando yahejeje neza amabanga yarajejwe kubwa Albert Shingiro Kafando ngo asize igihugu gitekanye nkuko biri ku rubuga rwa Twitter rwiwe Muvyo yashikirije imbere y'iyo nama ya ONU ijejwe umutekano Michel Kafando yavuze ko muri amezi atatu aheze hibonekeje ukutumvikana gushingiye kumva za politike ariko akavuga ko leta yaciye ishiraho uburyo bwo kuganira hagati y'inzego zitandukanye iz'umutekano intwaro n'imigambwe kugira hazaratorwa umuti hakiri kare nkuko biri ku rubuga gushiramwe mpuzamakungu ONU ngo Kafando yizeye kandi ko amatora azogenda neza ngo kuko iyo aranzwe n'utunenge bitera injyane inyuma y'imyaka ine hatangujwe ibiganiro ku bwa Kafando ngo nta biganiro nyezina byigeze biba aha kavuga ko imvo ziri ku mpande zose na cyane cyane ku bakuru b'ibihugu ba kano karere batabishizemo ugushaka Michel Kafando yari yagenywe ku igenekerezo rya gatanu mu kwezi kwa gatanu nyene mu mwaka wa 2017 ngo abe intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres mu Burundi mu bushikiranganje bujejwe imigendranire y'u Burundi n'andi makungu bakaba bamenyesheje radio isanganiro ko bataramenyeshwa iyo ngingo
Obenyo nkuru tugukengurukira integuro z'amabwirizwa zitandatu harimo ishingwa ry'urunani rw'amaduane agize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ishingwa gisoko rusangi hagati y'imiryango itatu komeza EAC na SADC ingurane yo kubaka ingoro z'inama nkenguza amateka na shinga amateka hamwe n'ibijanye n'ibikorwa byo kwinonora imitsi zarizwe n'inama nkenguza amateka byashikirijwe kuri no wa kane mu gihe inama nkenguza amateka yari kirasozera ibikorwa vya myandagaro vyari bimaze ameza tatu
inami sumbingimba
Anu makuru yacu tuyabana nize mu gisata cy'amagara y'abantu ingwara ya malaria kubana batarashikana imyaka 5 yibonekeje ku bice birenga 50 kwijana by'abantu bivuje iyo ngwara mu ntara ya mwaro mu mezi 9 ya mbere y'umwaka nkuko ibiharuro biva mu biro bijejwe amagara y'abantu muri iyo ntara bivyerekana harategekanijwe isekeza ryo gutanga imisegetera mu gihugu cyose kuva itariki 10 gushika itariki 14 Kigarama uno mwaka abajejwe intaro mu ntara ya mwaro cyo kimwe n'abajejwe amagara y'abantu bagasaba abarabwa n'ico gikogwa guhimiriza kugira ngo igitigiri cabo yironka kibe kinini Roland kuriyo
abana batarashikana imyaka 5 bavuye ingwara ya malaria mu ntara ya mwaro muri aya mezi 9 ya mbere y'uyu mwaka ni bice 54% by'abantu bivuje iyo ngwara ya malaria muri ntara ya mwaro mu 2018 naho abana bari muri ugo rugero bavuye malaria bari bice 63% nkuko ibiharuro biva mu biro bijejwe amagara y'abantu muri ntara bivyerekana uramatari w'intara ya mwaro avuga ko ingwara ya malaria ari intambamyi ku magara y'abantu amenyesha ko kunshuro igira 4 Uburundi bwashizeho umugambi wo kuva mu 2018 gushika mu 2023 ihangiro rikaba ari ukugabanya abagwaye malaria n'imiburi 60% kuva mu 2018 gushika mu 2023 kandi ntihagire abasubira guhitanwa n'iyo ngwara muri ico gihe muri iyo ntumbero kuva itariki 10 gushika itariki 14 kwezi kw'12 uyu mwaka haratekanijwe isekeza ryo gutanga imisegetera mu gihugu cyose muri iyi ntara ya mwaro ico gikorwa kizobera mu bibanza 58 abajejwe amagara y'abantu muri intara ya mwaro bavuga ko muri munyonyo hazoba guharura abantu bazoronka iyo misegetera igitigiri kinini gishoboka kikaba ari imisegetera 6 ku rugo intumbero ngo nuko n'imiburiburi bice 80% bokoresha imisegetera ico yagenewe abasarukira intwaro hamwe n'abarongoye gisata cy'amagara y'abantu muri intara basaba abajejwe ico gikorwa guhimiriza kugira ntiyazogire abadashikirwa imwaro Laurent Kuriyo Radio Isanganiro
Rwandi kuriyo tugukengurukire tukiri mu gisata cy'amagara y'abantu muganga jejwe ubuvuzi mu ntara ya Karusi amenyesha ko bafise amakenga ku biharuro by'abagwayi ba malaria bitera biduga yemeza ko ibice 81 n'ibice 5% by'abivuza basanga bagwaye ingwara ya malaria muganga Nzisabira Leonidas yabivuze kuri uyu wa gatatu mu nama yo gutunganya igikorwa cyo gutanga imisegetera akavuga ko ivyo bitigira ibishobora no kuduga kubera irima ry'imiceri ryimirije kumwe na buramatari basaba ko igikorwa cyo gutanga iyo misegetera cokogwa neza tankunzi kugira ngo kize kigende neza gutyo iyo misegetera ize yironswe abayikeneye bose bitume ivyo bitigiri bimanuka twababwiye mu ncamake yano makuru bamwe mu badandaza bato bato bakorera mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko batoroherwa mu kuziganya kubgabo badandaza abenshi muri bo ngo bafise imitahe mito mito bagasaba amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana kuba kugabanya inyungu babasaba ni mu gihe kwa 31 gitugutu uko umwaka utashe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ukuziganya iyo nkuru tuyayigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma urunani rw'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana na rime ngo rurashimishwa n'ingene ibitigiri by'abaziganya byongerekanye mu Burundi byashikijwe na Bernard Kinyata arongoye urwego nshingwantwaro rwa rime kugwego rw'igihugu kuri rino genekezo rya 31 ukwezi kwa 10 umunsi mpuzamakungu wahariwe kuziganya Bernard Kinyata akavuga ko muri uno mwaka wa 2019 abuguruye amakonte mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana barenga 12,000 ni mu gihe mu mwaka wa 2017 barenga 6,600 kuri kira Bernard Kinyata arongoye urwego nshingwantwaro rwa rime
Nagenda babwire ko igihe twatangura mu 2012 twaronse abantu bashikije 35 bugura amakonti yo kuziganya ibyo biharuro bitabitera biduga birashika mu mwaka wa 2016 3,963 no kuvuga amakonti yari yuguruwe hanyuma turahava turasimbiza turashika ku giharuro giteye igomwe cyane mu mpera z'umwaka uheze mu 2018 kuko muri uwo mwaka muri ibi bikorwa bijanye no guhimbaza umunsi mukuru wahariwe impuzamakungu abantu bashika ibihumbi 13 n'amajanabiri na 54 baruguye amakonte mu mashirahamwe y'ukuziganya no kugurana nasanzwe ahurikiye mu runani rime. Turetse rero ibijanye n'uwo munsi gusa twababwira ko amashirahamwe atandukanye ahurikiye mu runani rime rw'amashirahamwe y'ukuziganya no kuguranana tumaze gutera intambwe ikomeye cyane mu kwegeranya amahera abantu baziganya tubabikira abafasha gutegura kazoza no kurangura imigambi itandukanye kuko mu mpera z'umwaka w'2018 amafaranga yaziganijwe ku makonti atandukanye mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana ibyo twita le compte de dépôt mu rurimi rw'igifaransa ashika imiliyaridi 77 n'amamiliyoni 813 y'amafaranga y'amarundi.
Kuremeka intebe ishusha abandi bivamwe kenshi amacakubiri hamwe no gusesa maraso urongo igisata cy'ubutungane n'amahoro muri diocese nkuru ya Bujumbura asigura ko bitumwa nuko bamwe bipfuza kurenganurwa abandi kwigungira ko Musenyeri Jean-Louis Nahimana akaba yari yasiguye mu makuru aherutse ko abaremeka intebe ishusha abandi ahanini arabashaka kwerekana ko abandi ari babi bafatiye ku binyoma kugira babacafuze agasigura ko abashinga ntahe aho bahengamiye muri ico gihe baba bafisi baba boba hafi kugira baze barahanura inkuru ya mugenzi wacu Ronera Muco.
Kuremeka intebe ishusha umuntu canke abantu akenshi ngibivamwo ubwoba umutima mubi n'ingyane bamwe n'abandi bakifuza kwitanga abo bita babi. Musenyeri Jean-Louis Nahimana akavuga ko hanini iyo migwi y'abantu ataco baba bafise bapfa kuko biba byubakiye ku binyoma bya bamwe n'abandi bifuza gushaka ku nyungu zabo barinze kurekana kabandi ari babi ataco bashoboye.
Hari amacakubiri haca haza ubwoba bamwe n'abandi bakumva kumengo kazoza kabo karabangamiwe ubwoba rero burahava bukavyara kenshi ubwicanye no gusesa amaraso usanga bagira bati nk'akarorero mubona ko tubangamiwe n'ubundi bwoko canke ayandi makungu reka twikingire
umuguhe abantu bumva ko warenganijwe nguragiraho nabo bumva ko bakwiye kurenganurwa ariko ngo akenshi ngo bakabicisha mu nzira mbi ari nayo y'ubwicanyi.
Uwo mugwi ufise ubwoba ariko ukumbura ufise igikenye kurusha uwundi uciye wigungira ko byose umva hagiyemo akarenganyo twaja mu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu kwaca usanga nk'ubuzi umuntu akagira ati nzobanza guhaba iwacu abandi ugasanga barakumiriwe kebuke ya mvugo yavyaye amacakubiri akazana akarenganyo iyo bishitse kure hari aho abo bandi bariko bararenganywa hagera igihe akagira ati n'ubundi no gupfa no gupfa.
Musenyeri Jean-Louis Nahimana akabona ko mico gihe igikwiye ari uko umugwi w'abantu yise abashinga ntahe bajejwe kuza barasemerera hakiri kare ingaruka zo kubonekeza mu gihe hadutse uruhagarara.
Abashinga ntahe n'abatoba benshi n'abantu bameze nk'inkingi abashinga ntahe si abagabo n'abo bantu b'ijambo n'abo bantu badatinya baza baramira bagira bati nimurabe neza turiko turinjiranwa n'ibintu ejo nitutara birabira hafi igihugu cacu kirasambuka kirasha.
Musenyeri Jean-Louis Nahimana akabona kandi ko abashinga nahe baba bakwiye kuza baragaruka ku nyigisho zitandukanye zifatiye ku kumenyekanisha iteka ku buzima bwa kiremwa muntu.
Tuyaga umukenyezi
aracara gahaze mu itunganyo ry'amatungo y'umujyango nko bishikirizwa na bamwe mu bakenyezi birimizi bo muri komine Nyabitsinda intara ya Ruyigi. Abo basigura ko nk'iyo bimbuye umuceri ngurashobora kugurishwa batagishije inama kandi n'amahera yavuyemwo ntibabone n'ico yaranguye. Urongo ikigo kijejwe iterambere ry'ingo n'imijyango mu ntara ya Ruyigi agasigura ko inyifato nk'iyo isubiza inyuma iterambere ry'umujyango. Nayo umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'iyo ntara asaba abubakanye kuja inama n'ingingo mwitunganywa ry'amatungo y'umujyango. Iyo nkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu Vestine Butoyi.
Amisanza hi wacu ntawoja ngaho ngo abidehe nta bintu byo gutunganya amatungo umugore yigeragira mu ruhara rurerure.
Numwe mu bakenyezi birimizi bo ku mutumba Kirungu muri komine Nyabitsinda ntara ya Ruyigi avuga ko umukenyezi atakibanza afise mu itunganywa ry'amatungo y'umujyango afatira ku mwimbo w'umuceri ahasigura ko umugabo ari wa ofise ko bubasha ko kuko zica ashaka.
nuko gurisha itongo hari gihe ari gurisha ubanje kujiwanya hama gacugaruka wabyeme umuceri wo bakubwira ko ari uw'umugabo umugabo ni wafise uburenganzira wo kuwutereka ku ikinga gashora wo byumva to byumva ivye nakakuraba
naho biruko umwe mu bagabo kuri uwe mutumba wamenyesha ko baje inama n'umukenyezi wiwe mu gutunganya amatungo y'umuryango kuburyo umwimbo wabonetse mu byo barimye ubashikana kwiterambere
muri byo rero turumvikana n'umugore tugashora uwo mwimbo twatwabitse amafaranga dukuyeyo tukagura ako gasebura duheje kuhagura ayandi mafaranga asigaye tukagura impuzu ziwacu tukagura n'impuzu z'abana
kuba umugabo atagisha inama uwo bubakanye mu itunganya ry'amatungo y'umuryango ngo birafitanye igisano n'imico n'imigenzo y'igihugu cy'u Burundi nkuko bishikirizwa n'uburongo ikigo kigeje iterambere ry'ingo n'imiryango mu ntara ya Ruyigi Dominique Havyarimana akanemeza ko ivyo bishobora gutera ingorane zitari zike mu miryango harimo ubukene
ingaruka nini nya cyane gose nuko ubwo rugo rudashobora gutera imbere kuko haba harimo isensagogwa haba harimo kutagiranira imigambi hamwe kugira ngo kumbure bayikwirikize ivyo mbere byashobora no kugira ingaruka zikomeye ku ndero y'ugwaruka na cyane cyane abana bashobora kutashobora kwiga bashobora kutafungura kandi umujyango warimbuye
mu gihe abakenyezi birimizi bo ku mutumba Kirungu komine Nyabitsinda mu ntara ya Ruyigi basaba ko abagabo babo boza barabagisha inama ku bijanye n'itunganywa ry'amatungo y'umujyango umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'iyo ntara Valerie Nkunzimana ahanura bubakanye kuje inama n'ingingo mu gutunganya amatungo y'urugo kugira ngo bashike kwiterambere rirama
Vestine butwe tugukengurukire no ngama kuri twategure kuri no murango agarukiye ariko tubibutse gusa ko igisata ca sentare ya bubanza kijeje kuraba ko bagenzi bacu bakorera ikinyamakuru iwacu gishunza amategeko bahejeje kwemeza mukanya yuko babandanya bafunzwe ibyimfata kibanza ndakengukiye mwebwe mwaduteza abiri nkengukiye mugenzi wanje Serafina Hakizimana tunyamaje washikira cha makoto mwaikome kuri micro naho butaha